bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchoti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vyo no mwanya zimezime mu ngingo yivyo ngiye kubashikiriza.
Ico kibazo ntacho twari tuzi mugaba bamaze kubitubwira yuko yandikisha benshi hanyuma hakaza bake twasanze hasere yo muri Tanzania bifisemo uruhara cyane kugira ngo ice inkokora impunzi.
Ni Hassan Abdalla buramatari w'intara ya Ruyigi avuga ku kibazo c'impunzi z'abarundi biyandikisha ku bwinshi ariko hagatahuka bake cyane. Iyo nkuru co kimwe ni umugambwe APDR utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Ibujumbura usaba ku ibiganiro bihuza abarundi matati barimwo byo nyarutswa umwaka ugahera vyavanywe mu nzira. Turazigaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Ongere ndabahikaze kandi ndanabipfurize n'umunsi wa Mungu mwiza. Amakuru tubafitiye tuyahere mu gisata c'impunzi. Abayobozi ba district ya Kibondo iri mu ntara ya Kigoma mu gihugu ca Tanzania bavuga ko batangazwa no kubona impunzi z'abarundi biyandikisha gutaha ari benshi ariko hagatahuka bake. Abayobozi begeka amakosa ahantu habiri, ubwa mbere kuri leta y'u Burundi, ubwa kabiri naho kuri RCR. Mugenzi wacu mu ntara ya Cankuzo Fidel d'Antoine Nsabimana aratubwira byinshi kuri ino nkuru.
Lewis Fitabura, umukuru wa district ya Kibondo mu ntara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania avuga ko district arongoye ari ifisi munzi nyinshi z'abarundi. Ivyo bimutuma asaba barundi bahunze gutahuka gushaka kwabo.
Unakumbuka ndugu mwandishi kwamba sisi ndio ambao tuna wakimbizi wa Burundi.
Muribuka mumenyesha makuru ko twebwe ari twe dufite impunzi z'abarundi nyinshi cyane. Ikamya nduta iri muri district ya Kibondo ifite impunzi 127 nta yindi kambi ifite abangana gutyo mu ntara yose ya Kigoma. Mbere ngomba ndakubwire mumenyesha makuru burya guhunga ata mpamvu zifashe zibiguteye no kwiteza isoni uragawa urigwa ukaba ubuzima buteye agahinda ushobora kwiteza imbere nta kintu kimushobora gukora ari kugenda igihugu ukiza imbere. Umuntu umunyagihugu asabwa kuba igihugu cyo
mtu mwananchi anatakiwa ahakikishe kwamba anatakiwa kujenga nchi yake.
Umukuru wa district ya Kibondo avuga ko abarundi biyandikisha gutaha ari benshi ariko abatahuka ari baki.
Ari ya
ukuntu bashaka gutahuka gushaka kwabo bigaragara ko ari benshi cyane ariko uko batahuka ntibijyanye nuko biyandikisha. Gushika n'ubu turiko turavugana ejo ku mugoroba twanditse impunzi zingana 18,000 9,988 twandika kuva ku wa mbere gushika ku munsi wa gatanu. Turiko turabiraba tuvuga ko twandika abantu 2,500 ariko abatahuka ni bake cyane. Aho rero niho tubona ikibazo.
Hapa kuna tatizo
kubera ikabi yandikisha ari benshi ariko hagatahuka bake ahanaho nyene. Lewis Fitabura arafite insiguro.
Mimi nafikiri ni swala la utayari wenzetu hawapo tayari
je nibaza ko ari kibazo cy'umwiteguro bagenzi bacu niba aritegura kuri iki kibazo. Je narigeze kubaza mu nama nti ni kubera iki kino gikogwa kitariko kiragenda neza. Baciye banyishura ko leta y'u Burundi itaritegura bihagije kwakira abarundi bahungutse ku rugero rw'abashaka gutaha. Ariko jewe mwikomo ndahuta ku mpande zibiri hasi na leta y'u Burundi nibarabe neza babone ko hari kibazo muri bo.
Iliyosiara na serikali ya Burundi wenyewe walione hili ni tatizo kwao.
Ku ruhande rw'u Burundi bavuga ko ico kibazo batari bakizi ariko ko bamaze kugishikana imbere. Hassan Abdalla nibura matari w'intara ya Ruyigi yanuruye na district ya Kibondo intara kandi iri muzakira abarundi bahunguka bavuye mu gihugu cha Tanzania.
Ico kibazo ntacho twari tuzi mugaba bamaze kubitubwira yuko yandikisha benshi hanyuma hakaza bake twasanze hasere yo muri Tanzania bifisemo uruhara cyane kugira ngo ice inkokora impunzi kugira ngo biyandikisha ku bwinshi hanyuma hakaza bake. Urumva rero nkuko turavye amakungu kuntu bariko rafata igihugu cyacu cy'u Burundi bashaka kuguma badindiza bafatira amaboko mu mugongo abarundi bahunze bashaka guta awuka. Ico rero kibazo nagituye ubushikiranganje buturongoye kugira ngo bagifate mu minwe ndazi mu minsi ahazoboneka inyisho itomoye.
Umwe mu bategetsi ba ASEL muri district ya Kibondo yatubwiye ko ASEL atanyungu n'imwe ifise yo kubuza abashaka gutahuka ahubwo ko impunzi nyene harimo ababuza abandi gutahuka. Twashatse kumenya inkuru zivuga ko mu ikambi ifata kibanza irahitwa Ibukiriro ko abarundi baza gusaba ubuhungiro boba bakubitwa n'abajeje umutekano wa Tanzania babasubiza u Burundi. Lewis Fitabura.
Hilo sio kweli hata kidogo.
Ijo sivyo haba namba. Kuko twebwe cyo tubanza gukora n'ukubaza tukemeza ko umuntu yinjiye ari impunzi koko. Harao tubona baza ku mupaka bavunze neza amavarize. None nkabo ni impunzi koko. Aba ni bamukira rugendo. Menya gutandukanya bamukira rugendo n'impunzi.
Tofauti na mkimbizi. Hili sio sawa hili.
Impunzi z'abarundi bangana 2012 niyo bategekanijwe kuba batahukanywe gushika mu mpera z'uno mwaka. Mucankuzo Fidel d'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika.
Fidel d'Antoine Sabimana urakenuye tukivuga makuru avugwa mu gisata c'impunzi z'abarundi ishami rya ONU kita impunzi RCR ryaraye rironkeje imfashanyo zigizwe n'ibiribwa impunzi z'abarundi zirenga 1,300 zari zimaze igihe zidafashwa biturutse ku ntambara yari mu karere ka Fizi idonido kwino nkuru na mugenzi wacu Vedaste Ngabo muri Congo.
Byari byishimo byinshi kuri zimpunzi z'abarundi zari zimaze igihe cy'ibyumweru bitatu zishonje ubwo zabonaga amakamyo abiri ya seri yari ikoreye ibiryo yinjira mu nkambi yo mu Rusenda. Izi mpunzi aho zari zicaye kuri biro y'abakozi ba komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda zitegereje gupokera ibiribwa zagendaga ziganira abashyitsi bazigana n'abayobozi b'inkambi uburyo inzara zirembeje. Izi ni zimwe muri izi mpunzi zaganire n'ijwi rya Amerika.
Muzikimuza abana ntibagenda ku ishuri kubera iki? Kubera inzara. Kuva ukura mu kwezi kw'indwi nta kintu turaronka, baguma baduhenda ngo ubukatesimu ngo burahari. Tukababwira rero ko ubukatesimu ntabwo mwaduhaye, mudusumire natwe turonke indya duheza abana, ariko n'ubu ntabyo baduha. Ubu abana turiko turabiruka kubera inzara. Ubu abana urabyuka wo mubyeyi ukaraba umwana agatangura kurira, ukemera ugafata uburengete ugasira mu nkono ugasira ku ziko kugira ngo umwana agumanye icizere ngo mama ariko arateka. Kumbe ntabyo abana badufanya n'inzara, mudusabire baduhinja natwe abana bake.
Nkajewe nabo turi kuva batangura kuva mu kwezi kw'indwi, kuva mu kwezi kw'indwi basohora ubu bukarata. Nta nubwo turigera tubona gakarata ngo bakaduhe mu ntoki. Bahora bahengera hajya bahejeje gutenga injya na fare barugaye abandi barataha injya akaba ariho bagirane bakadusumira. Ubu rero mu kwezi kw'icyenda kuva batangura gutanga injya, kuva batangura gutanga ubukarata, baranyuzemo barasubiramo baradufotora 10 twararindiye ko boduha ubukarata turabura bahavura. Intambara iratera baca baragenda bataduhaye nyabukarata, bagenda bataduhaye ubukarata n'ukudusumira nta n'ukudusumira.
Ibo bavuga ko ari inzi intambara yabiteye
none bo amahoro abonekeye inzira ikuguruka ko bataraza no kuturaba ngo batume baduha nubwo bukarata hamwe batume badusumira. Ubu abana bariko baradupfana n'inzara ngaha na hantu na hamwe dufise dusoroma n'isombe tuguma duhagaze ngaha mu kirere nk'inyoni.
Nyuma yo guhabwa ibiribwa bigizwe n'ifu y'ibigori, amavuta ndetse n'amashaza, imvugo yaramaganya yaje guhinduka ibitwenge kuri izi mpunzi, ariko zisaba abashinzwe ikoranabuhanga muri PAMU ko iki kibazo cyo kubura amafaranga mu dukarita tw'ikoranabuhanga impunzi zifashisha mu guhaha PAMU yagishakira umuti urambye.
Indwi zirenga zitatu atakurya umukanda twatibitse umukanda munda ugiye gusega ejo usubiyeyo hacaba intambara. Nukuri ibintu ndabishimye uyu munsi turasi byisimo ubyo turose uko kujya baduhaye uyu munsi kandi nukuri n'amakungu yumve ko twatubabaye kandi badusonze turi mino nkambi barabye.
Umuyobozi w'inkambi yo mu Rusenda Emmanuel Ntirampeba agaragaza yuko iki kibazo cyo kubura ibiribwa kuri imiryango y'impunzi z'abarundi aserukira cyatewe n'intambara yavutse mu karere ka Fizi tariki ya 24 z'ukwezi kw'icyenda, aho iyi ntambara yafunze amayira bityo bituma abakozi bashinzwe gutanga ibiribwa babura inzira yo kugera mu Rusenda kugira ngo bakosore utunenge twagaragaye mu ipokera ry'uku kwezi kw'icyenda.
Izo mpunzi rero ziriko zirapokera uno munsi zagize ikibazo cyo gupokera zihura n'ingorane zitandukanye, abatagize ronsa amakarata, amakarata y'abatari yasomye n'abandi bazitaye, noneho bagira iki kibazo cy'uko bataronka kuri uryo munsi wababwira umunsi wa kabiri. Umunsi wa kabiri ucuhura rero intambara zateye hano iwacu hafi zidashobora gutuma bajya abantu badufasha barengana.
Tubamenyeshe yuko kuva mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka ubwo ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi PAMU ryatangizaga gahunda guhaha hifashishijwe ikarita y'ikoranabuhanga mu nkambi yo mu Rusenda. Utwo dukarita twagiye tugaragaza utunenge, aho ari impunzi isanga nta mafaranga ari mu dukarita, abandi nabo bagasanga amafaranga bagenerwa ari make. Bedasengabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda.
Hawa murusenda tokime nomuri Kongo yose mumva ijwi rya Amerika ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 iyo mirongo nyene niyo mutwumvira ko muri I Burundi abatwumva muri kugataka ku Rwanda mutwumva kuri FM 104 n'ibice 3 namakuru ijwi rya Amerika riko ryabashikirizwa rabashikiza muri kano kanya. Makuru tubafitiye muri kano kanya tuyabandanirize mu gisata cha politiki Burundi mu gihe ibiganiro bihuza Abarundi vyitezwe gusubira guhamagazwa n'umuhuza wa matati y'Abarundi William Benjamin Mukapa muri kuno kwezi umugambwe APDR utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Ibujumbura usaba ko vyonyarutswa umwaka ugahera vyavuye mu nzira kumenyesha makuru ijo rya Amerika mu Burundi Elo Jurika neza niwe tubaza ino nkuru.
Kuru yu imana hindongozi zuwa mugambge ziturusa muna chumini munani zikizu Burundi na wakizu kwe konyobozi bari wahuri Bujumbura. Mumui herero bari mgo baso ingingo mirongibiri babona kozo fasha mwitunga nywa rijiza jamatora yomi humbibi na mirongibiri. Gabriele manza witonde mkuru wa pedere ya bugijuja Amerika vimge mvijowe na bagenzi beba saba.
Tukwa sabiki vizu wa shingiro cho hinyanyu kwa munga tukwa watejo kweme tuna Burundi bo sukuni kudufisu utegitsi ya tukujo luterere. Kani tukwa sabiko vigano vyo wanye politike pyo banda nyugina tuzitugiru papro gwinzira kweme jenyu gina matawa zo geneza mbina mirongibiri. Tukache dusa vareta rangiza dusa vareta kuhiki giche kule teyo sabu muhuza mumatati ya Burundi guhezi vigano vitarenge jumaka. Kugira ngo ibiganiro ntibisamaze bitume amatora atagenda neza. Kubijyana n'abanyepolitike twabasabye yuko abanyepolitike botangura ibikorwa by'imigambi kandi bikaboneka. Ntazozegera amatora atacu bakoze ngo babibye amatora. Twabasaba rero ku bwa mbere n'imvugo yabo yaba nziza kandi bakongera bagakunda igihugu.
Banza witonde ahamagarira kandi leta n'abanyepolitike kwitondera no gushira mu ngiro ibyo bemeranije mu ntara ya Kayanza mu buraruka bw'u Burundi uyu mwaka bahagarariwe n'amashyirahamwe yigenga n'abaseruka ibihugu byabo.
Bwa leta twatwayisabye ko ba urubuga bwiza rwa politiki kugwiza manama ya cankariya kubyimigambo narwo twavuganye yuko imigambo yotangura ikorwa vyayo kandi bigakora bikagaragara hamatumvikana ko mu gihe runaka kozo kwicara hamwe yatugira upapuro gw'inzira kandi tunasinye n'ikintu cyemeza ko umugambwe wose wiyemeje kuzoja mu matora kuyajama apana guhengera amatora ageze umuntu agaca yavamo ugaca bituma bihungabanya amatora ibyo twavyumvikanye n'ibyo n'uko twase gutera kamu dusaba yuko cyo cyimvira cyo bahakirikare mu ntumbero gukura mu nzira intamba myizose yinga amatora.
Urubuga rwiza rwa politike mushatse kuvuga iki?
Wese bavuga bati bagiye ku rubuga barabuburabuza rusaba leta ati turasabye uko mubwira abawe mustane abavuye igipolisi kwata muntu ariko arakora ikwa bya politike yuburabuzwa mu karere.
Utwara umugambwe wa PDR yanagize cyo avuga ku banyepolitike bahunze igihugu bamwe muri bo bagashirwa n'ubutegetsi ku rutonde rw'abagizi ba nabi.
Abantu barakwiye gutandukanya umuntu n'ugwego. Mu Burundi imigambwe yemewe ubona amategeko 330 ubisigaye. Tugiye kuramya ni bande bavuga ko bari hanze. Abanwanyi b'umugambwe umwe cyangwa babiri sibaca basubirwa ugwego. Ndabivuze dufatiye ko batumye ko inama z'imigambwe iyo migambwe yabo bito ko barongoye iraserukiba. Aho rero tuvuga duti twebwe ubutagira icyo yagirizwa yizire mu Burundi mugabo ufite icyo yagirizwa abandanya rondegwa n'ubutunga. Ari cyo twakigusaba ko n'uko bimeze uko umuhuza yokoranya kugira ngo tugire ico dufashe kandi ibiganiro birangira n'ingoga kuko byoshya bitora umuntu w'icyo kibazo na cyane cyane mu kuzuko kwerekana by'ukuri abatarondegwa n'ubutungane n'abarondegwa n'ubutungane.
Mu Rwanda ku mugambwe wa PDR wasohoye usaba kandi akarere ka Yase n'amakungu gufasha Burundi gutegura neza amatora ya 2020. Wanasabye leta koroheza Abarundi bahunguka cyane cyane abahunze bakora utuzi twa leta mu kubareka bagashika basubira mu mirimo bahozemo. Eroje wirika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Yanguru ya mgenzi wacu Eroje wirika neza mushaka kuyumviriza bunce kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa akaburungu uko mukanya urutonde rw'ibiganiro byacu turibibandanize ku kiganiro ntorere kazoza ka studio ijambo cha studio ijambo.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imitsi yose nkaya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
reka n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
ntorere kazoza
ntorere kazoza. Ikaze ni Gwanyumba bakunze ikiganiro Ntorere Kazoza cha studio ijambo gisamiranira kwijwi rya Amerika. Muti uno munsi kiyago cha politike gishingiye kuki? Neza na neza uno munsi dushingiye ku ruhara rw'umukenyezi mu gikorwa cyo kunywanisha abafitaniye amatati y'amatongo. Tukaba ari mu kiganiro turiko tugirana n'abatumire dusanze Inyanza Lake mu ntara ya Makamba.
Ntorere Kazoza.
Abatumire turi kumwe rero ni batatu, reka mbere iwafu bwanje widondore.
Nitwa Mpabona Yoja Karine nkaba ndu mukuru mutumba Kabondo.
Mukuru mutumba Kabondo, ikaze muri kino kiganiro.
Murakoze cyane.
Nitwa Ndiwe n'umuryango Yohana, nkaba ndongo isiramwe mpareke muri ikomere ya Nyanza Lake.
Murakoze cyane, ikaze muri kino kiganiro.
Murakoze kumbe ikaze.
Ubundi turi kumwe.
Nitwa Nibogora Rene nkaba ndi boneza muri mukenyezi imenye Nyanza Lake.
Abo nabatumire turi kumwe rero hano muri kino kiganiro, Jerome Ninzo Manongere ndabaha ikaze muri Ntorere Kazoza. Umukenyezi ikibanza yoba afise mu gutatura matati y'amatongo hano muri komine Nyanza Lake mu ntara ya Makamba. Mereye ku mukuru mutumba Kabondo, ukivuga gute muri rusangi?
Muri rusangi ikibazo cyo gutatura amatati y'amatongo turagerageza, baratwitura hanyuma tukabatunganiriza tutaravye hirya no hino kandi bakabinezererwa. Kuko imbere yuko tuyatatura turabereka ko biyumvikaniye bo nyene batarinze kuje mu masentare no hirya no hino, ari byo byiza, ari wo muti urama. Abantu iyo biyumvikaniye nta gwankuru uzamwe gwakazikira, usanga n'imiryango iguma ifatanye mu nda.
Umukenyezi ariko ivyo ni wabikora?
Umukenyezi arabikora neza cyane.
Reka ngende kwandiwe n'umuryango nawe n'umugabo bariko baravuga ngo umukenyezi mu kunywanisha abafitanye amatati y'amatongo. Mwebwe nk'abagabo muri kumuravyitegereza mwivuga gute?
Twebwe tubivuga kuko turabisigira, tubona ko ari byo, kuko nk'imwishyirahamwe wacu dusanga dufisemo abakenyezi. Iyo rero turiko turakora ibyo bikorwa muri komite y'iwacu dufise abakenyezi atari bake, twamatuza hano. No kuvuga iyo turiko turakora ibyo bikorwa tuba turi kumwe nabo, kandi nabo barafise uruhara runini rwo gusikiriza ijambo. Niyo bariko barabikora usanga amatati amwe harimo n'abakenyezi baba baje kuraba canke bafise amatati nabo, kuko baba basizwe n'abagabo babo. Iyo babonye mu bakenyezi hari ijambo basikiritse, nabo birabubaka kandi bigatuma bizigira ko bisoboka. Abakenyezi rero nabo nyine barafise uruhara kandi barasoboye.
Ariko bakenyeze uvuze muri mipareke simperekeze.
Simperekeza namba kuko nabo dufasanya muri ibyo bikorwa, kuko hari habakenyezi barongoye amazone, abandi arabanditsi bitereye ko bamwe ari nababiki mwishyira hamwe wacu. Urumva rero abo imisi yose ku mirimo twa maturi kumwe.
Yo bakenyezi bafise uruhara ruboneka mu kunywanisha abafisanye matati y'amatongo, mufise ivyemezo bihe mwebwe?
Twe turafise ivyemezo vyinshi kuko tubikora tubikunze, kuko mu bisanzwe iyo habaye amatati y'amatongo turabonamwo ko haca hazamwo n'intambara. Rero kenshi kubera ko twamaze kubona kandi tukamenya kandi bikaduca koko, iyo habaye intambara abakenyezi aribo bashikirwa kandi baba baragusumba. Rero turabikora gose cyane kugira abantu banywane bareke kujyana hama amahoro.
Murabikora gose ibihe? Murabizi byo mwokwerekana mumaze gukora?
Ego me turafise ibyo twerekana tumaze gukora, abantu bagasangira kandi no mu manama hose turiko turabere kujubona abantu bizana bati dushaka gusangira tugabure, kuko kuburi wenyene utwayitongo wenyene ntibiguha amahoro.
Uturorero tw'abakenyezi baba baraserutse muri icyo gikorwa tukabibona neza.
Uturiro tw'abakenyezi baba baraserutse muri ico gikorwa mukabibona neza. Akarurero hariho umudamu yitwa Nibogora Rene ari muri mukenyezi imenya, hariho jewe nyene ndiko ndavuga Mpabona Yoje Kerine mukuru mutumba wo mukabondo. Ibitwemeza rero yuko ico gikorwa tugikora tukinezerewe kandi tukabona nibishinga ntahe, nuko iyo twagiye mu matati y'itongo ku mutumba hasubiyeyo mu nyuma abagabo bagira ati mbega kubera iki mutazanye baba bakenyezi. Hakaba n'undi mukenyezi yitwa Nimenya Glorioza akorera ku wundi mutumba Nyabutare. Ibyo natwe biraturemeshe kuko dusanga baduhamagara ati nyabuna nyabuna nimuze mudufashe mu bibazo byo gutatura amatati y'amatongo.
Nyabamaze gutatura amatati agatorega umuti bakabishima.
Hariho ayo tumaze gutorera umuti kandi bakabishima. Ibitwemeza nuko iyo duhanye bagira ati mwarakoze cyane Imana ibongere imigisha. Ti umukenyezi yo kwama hugazaje mu ntwaro akazaraje mu nzego zifata ingingo, kuko biragaruka bikabanezera. Ikitwemeza nuko bagaruka bakadushimira. Kandi kindi naho babonye hagiye abagabo bonye nabo bakavuga ati mbega baba bakenyezi bimbo neza no munsi bari hehe. Hari naho babankira ati tutabonye baba bakenyezi. nitwemera ni mubaza ni baje bakenyezi kugira badufashe nibishinga ntahe biriho n'ubu naho mu dutuma ibishinga nta abaza gushinga igishinga nta twobazana mukabibariza mwokumva yuko badushingira ntahe yuko tugerageza mu bijeye no gutatura matati y'amatongo
igikorwa cyo kenyezi mu gutatura matati y'amatongo bavuze ko kibaye rurangiranwa mega ndiwe n'umujyango nta ntamba myizozo mwe mubona zo bazibangamira icyo gikorwa cy'abakenyezi
ntamba mye twabaze bangamiye gihuwa cy'abakenyezi nk'ubwanze nk'imwisira hamwe ntacombona abo bakenyezi n'uko bwa barigisizwe baramenya akamaro ko gufasha mu kibano kandi baramenya icy'amahoro avuga cyangwa amazi ikindi nacyo gikomeye mu bizanye n'abakenyezi no kuvuga abakenyezi bafise uruhara ruhambaye kuko ubwa mbere na mbere bobo nibo bafise ingorane iyo amahoro cyangwa amatati abaye mu kibano ubwa mbere na mbere nibo ingo zimaze kubura amahoro abantu bagasesa
ariko icyo ni gituma bakora icyo gikorwa iyo ariko nta bintu bibagora bibabangamira bituma badashika ku cyo bari bipfuza cyose
nta bibabangamira kuko ibyo babangamiye byo ari byo bakora bonyene ibisigaye hari abagabo batabaha umwanya ariko rero abantu nk'abakenyezi dukorana abagabo babo barabaha umwanya nabo usanga bakunda ibintu bijyanye n'iby'amahoro jyewe aho ngeza nabo dukorana cyangwa nabo dufasanya mu gutatura ayo matati nta ngorane mbona baragira
ati nta ntambamyi zibangamira igikorwa cy'abakenyezi ugasanga bibagora niko ubibona na
cyane cyane muri iki gikorwa cy'amatungo twe turafise y'intambamyi turafise nk'aho inyanzara k'abantu tuzi akagwe kaboneka kandi ugiye kuraba henshi aricyo gituma amatati y'amatungo inyanzara k'ibyaretse ko dutora umuti ukwiye biboneka turafise abantu bamwe bazwi dusaba ko abo bantu bomenyekana hama bakigishwa banse kutabikurikiza naho kuko biba amatongo barasopanya abantu baragurisha amatongo atari ayabo ugasanga umuntu asuye kugurisha itongo kugura itongo ubugira kabiri ko yari yarimuguriye abona ko atazoburana ngo bikunde kuri icyo kintu rero turasaba yuko izari ntambamye naho tubikora hari hahandi usanga bitugora kugira tugihe inyanyuro kuko harimo abo bantu iyo tugikoze ugasanga hari uwundi muntu yariguze kabiri agumana y'akajirya ntibagabuye bagaheza usanga hari uwundi yaguze ubugira kabiri kuri uwo muntu agumana y'umutima mubi kuri aho rero hari y'intambamye twasaba abo bantu rero babatubaze tubamenye bamenyekane bigishwe banse kubikurikiza kuko nk'umuntu ashobora kugira ahantu hane hatanu kuva inyanzara gushika ikabonga kuzunguruka mu yange ngo itongo n'igwiwe nk'uwo afise intambamye nyinshi mu by'amatongo kandi nabononye twe mbere biba byaratoye umuti yatabara abo bantu
ntibuvuze ngo nakagwi k'abantu none barafise ubarongoye barafise komite nakagwi kameze gute
barafise komite nyene yabo turamaze kujya turabitohoza turabona ko bafise komite kandi birababaje kuko hariho n'abanyeshuri bafise ingorane kubera ayo matati y'amatongo nk'ubu barabarondera ngo bajye kubapfunganya abana bakaca batoroka ahibukeye turafise abana babiri batorotse kubera ibyo turiko turarondera ingene bogaruka kugira basubire ku ishuri
intambamye zibangamira igikorwa cy'umukenyezi ibyo yari gushika ko ntabishyike ko vyose mu kunywanisha bafitanye amatati y'amatongo
intambamye umukenyezi yogira mu bijanye no gutunganya amatati y'amatongo nuko yogenda kubikora ahishije umugabo naye we uri umukenyezi ukaja mu nzego ukubaha umugabo ukamubwiza ukuri iyo ugiye n'ibyo ugiyemwo nta ntambamye uronka kuko wagira intambamye muhira mu gihe uva gutatura ayo matati muhira umuriro ugashika waka ariko umukenyezi ari mu nzego ategezwa kubaha umugabo akamubwira ibikorwa byose agiyemo ataca muhishije ku buryo bizerana ariko mu bijanye n'ibikorwa ubu ndabona nta ntambamye dufise kuko ubu turamaze kubimenyera ikibitwereka
ibikorwa byo mu nzu murabifatanya n'icyo gikorwa cyo kunywanisha abantu
turabishobora kuko umukenyezi niwe acamenya ingene yiporogarama akamenya ati saa mbiri nja muri iki reka nca mbyuka isaha cumi n'imwe nkubure ngira isuku mesure mpakaye umugabo hanyuma uheze ugende ukagenda mu bikorwa uhejeje gutunganya iby'urugo
ibikorwa byo mu nzu rero ntibikiri intambamye
oya ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye aho biba intambamye naho uwo mudamu aba ataramenyera ibikorwa akamenya ingene yiporogarama ibikorwa byo mu nzu n'ingene aja gutunganya ibikorwa by'igihugu
haravugwa kandi kera abakenyezi bitinya umukenyezi akumva ko afise ubwoba ubu nta bakenyezi bagifise ubwoba
oya ubu nta bakenyezi benshi bagifise ubwoba kuko baraja mu manama bakabona abakenyezi ko dufata ijambo tugasigura iby'igihugu ubu rero nta bwoba bakigira nabo baba bagifise ubwoba bukebuke ubu turaza turabagisha manama yo kubajinjibura kugira nabo baje ahabona
nta mukenyezi n'umwe agifise ubwoba
Na mukenyezi agifise ubwoba kuko urabye ni mu bizanye ni mu matora duherukamwe abakenyezi twaragerageje mu mashira hamwe turabigisha kugira ngo barinduke baritoze nk'akarorero murabona nk'uyu mukenyezi waha arongoye umutumba wa Kabondo no mukenyezi kandi hitoza abagabo batari bake uyu Zakerine hitoza abagabo batari bake ariko araronka amazwi kuburyo atana baronse atabaronse ni gitse cyayo yaronse
naronse amajwi ngani kigajake
naronse amajwi amajana 930 Wakabiri wanje nawe acaronka amajana 468
yari umugabo
nokuvuga rero ngaha ibizanye n'abakenyezi abakenyezi bo mu buti bwose mu duko twa twa twose tujanye no mukibano ari mu bizanye n'ubutosi mashira hamwe mato dusaba muri ko kwiteza imbere tugerageza kurondera abakenyezi kugira ngo babe indongozi nabo bagerageze kuraba ingene boza bararongo baramenyera ibintu bizanye n'ivyo kwiteza imbere n'ivyo kurongora abandi no guserura ivyiyumviro
bya bintu byuko mu gihageze mu gufata ingingo cyanke urubanza rugiye mu mwiherero yuko abakenyezi batihuta gufata ijambo byarahavuye
Kubumbene nibo ba ubwa mbere na mbere muri ko mutamwe mubaza ati mwe mwimvira ko twokora iki cyangwa icyo twosikiriza ni gihe nibo batangura kugira ngo muvinye ubyumviro byabo hanyuma tukatsa tuteranya rero twiyumvira ibyumviro byabo kandi buca abakenyezi nabo barafite ibyumviro gusa nuko bari babutse umwanya waho babiserurira kandi kanatsinda ne bagira ibyumviro kuko nibo babona na byinshi urabona ibizanye n'ingo ibizanye n'ikibano bobo bamamuhira bayama babona ibintu mu kibano ariko abagabo benshi bamara ari guhanzura cyo gituma abakenyezi bazi byinshi gusumbya abagabo
cyabintu by'abakenyezi bace bakengera abagabo babo ntibikiriho ganuze
mu bisanzwe turabahanura nkuko turi imboneze imbere yabo tugeze ku rugero rwo kwigisha nako bakarasigaye kugira ngo ajijuke yubaha umugabo nico gikorwa kinene y'imbere ubu turi ko turakora gisigaye
Gilangu gikoba cyo gutatura matati neza mu ruhara rw'abakenyezi ruboneke atagahaze hoko gwiki
kugira ngo bishoboke ko abakenyezi boshobora gutatura matata atagahaze na cyane cyane mu byerekeye amatongo tubona gose ko ho binyigisho ndende kubera bose tubikore urunani
bakamagarana n'abasinga ntahe cyangwa abagabo bakaza bakicara hamwe bakabona ko nabo nyina abakenyezi basoboye kandi bafite jambo bafite n'icyo bosikiriza mu gihugu kandi bafite n'uruhara rutasanzwe mu gihugu
ntabagabo bakiri ntamanyizi igikorwa cy'abakenyezi muri ivyo bintu
yaho niho navuze ko hakwiye inyigisho zidasanzwe bakabahubutsa kugira ngo baronke inyigisho nabo abataradizuka kugira ngo batange imyanya abakenyezi babo nabo baronke uburyo bwo kwisazura no gusikiriza ibyiyumviro byabo kandi navyo birakenewe kandi birafite icyo byinguri igihugu
ari cyo kokorwa gakaje
hoba inyigisho mu baba bataratahura abataramya ko umukenyezi ashoboye bakamenya ko umukenyezi ashoboye kuko umukenyezi arashoboye kuko umukenyezi yamaze kuja mu nzego baba bakenyezi baramwitura ku rugero ruhagije baba bashinga ntahe baba bagabo baramwitura ku rugero ruhagije rero twosaba ko ho binyigisho mu bataratahura
urakoze cyane reka nsozere kino kiganiro hano ku ruhara rw'umukenyezi muri commune Nyanzarake mu gutatura matati y'amatongo nibutse ko twari kumwe n'abatumire batatu aribo
Niba gorarene aserukira mukenyezi menya nkaba nimbonetse Nyanzarake.
Wakoze kwita bakina kigani?
Ego murakoze namwe.
Ndiwe no mujyango Yohana aserukira komite y'amahoro ifashwe mu mukongo na mipareke hani Nyanzarake.
Wakoze kwita bakina kigani?
Namwe mwakoze.
Nkaba nanje nitwa Mpagwenayo Jacqueline mukuru w'umutumba Kabondo tukaba tubashimiye kubona mwaduhaye iki kiganiro kugira nabandi baze bumve ko abakenyezi bashoboye abashinga ntaye batarajijuka barekura abakenyezi bo baje mu nzego bitoze baze barafata ingingo n'ijambo
wakoze kwita bakina kiganiro
murakoze namwe
unishimiye niwe wahitse gukurikirana ntorere kazoza ku ijwi rya Amerika jero minenze manande kiremesheje ntimuranibwe mu banki no mu vyanyu naho butaha
Cyari kiganiro nturere kazoza Ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
Mugitegurirwa na Studio Ijambo
Njuti bakunzi mukunda ijwi rya Amerika kabari nonga harero duce tuba turabangiriye ibiganiro byo mu kirundi n'ikinyarwanda by'ijwi rya Amerika turashimiye amenyesha makuru batorokanije amakuru atandukanye mumvirije turashimiye Fatuma Kalala Limasi yegeranije amajwi yose mumvise muhinga bw'ivyuma hariyo kandi ingenieur Justin nawe nyene yakoze kudufasha kugira ngo ivyo twavuze byose bishobe kubashikira Diane nahaje mari kumwe kuri micro ku izina rya bagenzi banje bose turi kumwe mu ruganda rurategura amakuru mu kirundi n'ikinyarwanda Ndaifurize umugoro wa mwiza muranigwe mubanyu no muvyanyu nzosubira kubana namwe ejo igihe c'isaha indwi mu kiganiro iwanyu mu ntara.